Abantu batanu twabasanze kuri zone ya Musaga muri komine ya Muha batubwiye ko bishikanye ugushaka kwabo ko atagatukarenze kujamwo amakuru twahawe incegera c'umuvugizi w'ipolisi c'u Burundi Moise Nkurunziza avuga ko abo bishikanye bataziye rimwe
babiri batanguye kuza umunsi w'Imana abandi babiri baje ejo uwundi umwe yaje nijoro abantu kore batanu rero nibo banashoboye gufasha kugira ngo bijya bikujya bigwanisho n'imyambaro ya gisirikare mwabonye ishobore gufatwa
ibyo bigwanisho byafashwe bigizwe n'inkoho yitwa mikarashi imwe hakaba kandi niyitwa lance rocket hakabamo n'inkoho yinzwe zo mu bwoko bwa kalashnikov harimo kandi n'amasasu yose yamagera ku 1600 hamwe n'amasharije yuzuye isasu yose hamwe 78 n'amagrenade atatu. Mu bindi byafashwe harimo umwambaro umwe w'igisirikare cyo bita tenue de combat hamwe n'umwambaro wa tenue d'exercice hamwe n'amashati atatu. Abo biyemeye ko bari abagwanyi badushutse kandi ko batazohora batwara ko amategeko barabaronka bayarosa ku matelefone. Icyo tumye bishikana nk'uko babivuga nuko bari barushe.
Haje ngo mana kubwire nk'ibi iyo batubwira ngo gira ikono. Ni ibintu byo ku matelefone. Bose bavugira ku matelefone nta numutugira duhura. Arahubwira ati genda mugira hanaka murasa kunuko nuko mugire ente ariko uhejeje kurasa abapolisi yo bamaze kuhasentira. Wowe uriru kugakoresha uburyo bwiwawe samahera baguha sibiki baguha ugahongera mu misozo kagira ante wabaza none ko je mbuza aho mungira bigende gute nibakwere ko wari so kagira ngo bana ngo raba ngo ahuri ngo cengetere ngo gumurahuraho nyine batwiruka ko imitsi yose none twokwirutse gushika cyane
zone ya Musaga ni mwe mu mazone ageze saya cha Bujumbura yabereye mu imyirekano yo kwiyamiza gusubira kwitoza ku kuri igicu Burundi Petero Nkurunziza byongeye muri iyo zone nyene ibije n'umutekano birakunda guhungabana ikindi kwamesha muri iyo zone nuko abapolisi baba bagize imikwabo itandukanye uko bukeye uko bwije ariko yo gitangaje nuko abantu batanu bishikanye biyemera yuko muri zone Musaga hari abandi bagwanyi basigayeyo kandi ko nibigwanisho bitabuze yamatwa babaje ukundi barabiyungunganya kugira ngo bace mujyahumye abapolisi ini yo yishuba twishuye
hari muhira n'ahantu tuzi iminyuro n'ahantu tuzi nzira kandi n'ahantu udashobora nka uri mushasho udashobora kuvuga ngo urashikire ngo ucofate mbanze urupango ruhita n'urudahita ndashaka kwinjira mu rupango nkaca nicikira uko kwinjira mu rupango asanga nagiye
none muraburirwa bigenda gute
turaburirwa natwebwe nyene nkuje ari kwibarabara hatrafise abataxi moto aba ari ku mabarabara arambwe tsibaraduze turafise abapeti babahagaze bicaye kwibarabara batazwi batabazi murareba baraje ibyo imburi iriho erema ku ruhande kwibarabara ziba zihari
mu gipolisi ubundi biteze gukora nabo abantu bishikanye mu ntumbero y'ukugarukana umutekano Moise Nkurunziza
turifuza ko abantu bose dukorana kugira ngo baduhe amakuru tuyakorere ko aba bantu rero murabona n'abantu baje kubaka igihugu abantu bemeye bakava inyuma y'inkozi z'ibibi bakazana ibigwanisho bakaranga ibigwanisho nk'ibyo mwabonye n'abantu bipfuza gukorana igihugu
naho biri uko bayine kwishikana ntibemanga ko bagiye kudoma urutoki ko bahora bakorana
twe nta kibi tuje gukora twe tumaze kuvuga ati ibyo twarimwe turabihevye ugiye kuvuga ngo ugiye kuza uricisha abantu umvuzo buri kora numva kuzasubira kubunganya umutekano
abantu bishikanye bose amukori batanu bagizwe n'igitsina gabo babiri muri bo umwe yitwa Sibomana Eli nandi wo kubwayo Alexi mu buzima musanzwe bahura ari abashoferi b'amabisi yunguruza abantu uwundi muri bo yitwa Munezero Jori yaho ari umuntu yungunganya mukozi imiduga ayo ugira kane muri bo yitwa Sabiyumva Fabrice wowe yatwemereye ko yaho ari umudandaza yiyungunganya nayo ugira gatanu ari we Edi Uwimana yatubwiye ko muza musanzwe yarakora mu ihoteli amakenga ntabuze kuri bo kubijyana n'umutekano wabo biteze yuko igipolisi kigiye kubakingira I Bujumbura Federation ishatse ijo rya Amerika.